Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri interneti mudusanga kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Butembo, inyeshyamba za Mai Mai zahitanye abantu batanu barimo umusirikare mukuru wa leta nyuma y'igitero zagabye ku rugo rwe. Ibyo biraba mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 usaba ibiganiro imbona nkubone n'abategetsi baharanira gukemura ikibazo cya Kongo. Mu Burundi hatangiye inama rukokoma ya gatatu igamije kwiga ku bibazo biri mu mwuga w'itangazamakuru n'uburyo byakemurwa.
Biragoye kuronka ababo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba atari uwari we wese apfa gutanga amakuru. Hanyuma rero n'abajije gutanga nyamakuru si benshi ushobora kuronka, nko mu gipolisi, mu baganga, naho nyine wanashaka baba abakora ibyabo cyangwa abikorera utwabo cyangwa n'aba leta nyine usanga bigoye.
Manirio Lenine ni umunyamakuru wa Rema FM mu Burundi. Mu Bushinwa urukiko rwakatiye umuririmbyi uzwi cyane Chris Wu imyaka 13 y'igifungo rumuhamije icyaha cyo gufata abakobwa ku ngufu. Naho Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan aravuga ko amatora yabaye muri icyo gihugu akwiriye kuba inkingi y'ubusugire bwacyo imbere y'Ubushinwa. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ejo ku wa gatanu watangaje ko ushaka kuganira imbona nkubone n'abategetsi baharanira kurangiza ikibazo cy'intambara iri muri Kongo, nyuma yaho perezida w'icyo gihugu n'abandi bategetsi bo mu karere bashyiriye umukono ku masezerano agamije kurangiza iyo ntambara. Perezida wa Kongo, Uburundi, Angola na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda bahuriye i Luanda muri icyo gihugu gushakira umuti ikibazo cy'intambara yayogoje uburasirazuba bwa Kongo igatera abarirwa mu bihumbi guhunga. Basinya amasezerano avuga ko abashyamiranye nibadahagarika intambara ngo M23 subire mu birindiro byayo kuri wa gatanu dushoje bazakoresha ingufu kugira ngo byubahirizwe. Gusa M23 ntiyari muri iyo mishyikirano. Itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 risaba ko uwo mutwe wagirana ibiganiro imbona nkubone n'abo bategetsi kugira ngo bashobore kwitabwa ku kibazo shingiro gitera intambara muri kariya karere. Iyi nkuru turayisubiraho ku buryo burambuye mu kanya. Muri Taiwan habaye amatora rusange mu gihe icyo gihugu kirebana ingwe n'Ubushinwa. Ayo matora yo muri Taiwan yarangiye kuri wa gatandatu ateganyijwe ko Perezida Tsai Ing-wen atanga ubutumwa bugenewe amahanga ku byerekeye uburyo iki kirwa cyihagazeho mu byo kurengera ubusugire na demokarasi byacyo n'ubwo Ubushinwa bukomeje kiswe ubushotoranyi. Aya matora y'abayobora uturere n'imijyi, ntara n'abajyanama b'inzego z'ibanze muri rusange agamije kureba uko hakwitabwa ku kibazo nka COVID-19 n'ibindi nk'iby'urugomo. Gusa abatorwa bazagira icyo bavuga ku byerekeye politiki y'Ubushinwa. Perezida Tsai we yafashe aya matora nk'arenze ay'inzego z'ibanze, avuga ko ubu isi hanze amaso Taiwan ireba uko irwanda ku busugire bwayo mu gihe Ubushinwa bukomeje kuvuga ko iki kirwa ari igice cyabwo. Ubushinwa kandi urukiko rwa Chao Yang i Beijing rwakatiye umuririmbyi uzwi cyane Chris Wu, umushinwa ufite ubwenegihugu bwa Canada, imyaka 13 y'igifungo. Urukiko rwakatiye Chris Wu gufungwa iyo myaka rumaze kumuhamya ibyaha binyuranye birimo n'icyo gufata ku ngufu. Kuri icyo cyaha cyo gufata ku ngufu rwemeje ko yagikoze mu mwaka 2020 rumukatira imyaka 11 n'amezi 6, naho kucyo gukangurira no gukoraniriza abandi gukorana ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina na kurobanura akatirwa umwaka 1 n'amezi 10. Umudiplomate w'umunyakanada witabirirwa urubanza yavuze ko ubu yanacirwa igihano cy'amayuwani miliyoni 600 angana n'amadolari ya Amerika miliyoni 86,700 kubera kudatanga imisoro no kugabanya imibare y'amafaranga yinjiza mu bitaramo, kwamamaza n'ibindi yakoraga. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mugeno kuri weshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abarwanyi umutwe w'inyeshyamba za Mai Mai bateye mu mujyi wa Butembo uri mu burasirazuba bw'igihugu bica abantu batanu abandi bakwirimishwaro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu ntara ya Kivu ya ruguru haravuga ko bateye mu rugo rw'umusirikare wa leta ya Kongo mu rwego rwa ofisiye, uwo nawe akaba yaguye muri icyo gitero. Hagataho undi mutwe w'inyeshyamba za M23 hejo ku wa gatanu watangaje ko ushaka kugirana ibiganiro imbona nkubone n'abari mu buhuza bwo gukemura ikibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nyuma yaho perezida wacyo n'abandi bategetsi bo mu karere bashyiriye umukono ku masezerano agamije kurangiza iyo ntambara. Perezida wa Kongo, Burundi, Angola na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bahuriye i Luanda muri Angola gushakira umuti iki kibazo cy'intambara yayoguje uburasirazuba bwa Kongo igatera abarirwa mu bihumbi guhunga. Basinye amasezerano avuga ko abashyamiranye ntibadahagarika intambara ngo M23 isubire mu birindiro byayo kuva ku wa gatanu w'icyumweru dusoza bazakoresha ingufu kugira ngo byubahirizwe. Gusa M23 ntiyari muri iyo mishyikirano. Umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka avuga ko yamenye iby'ayo masezerano ibikuye ku mbuga nkoranyambaga. Ashima kandi abategetsi bo mu karere ko bagerageza gushakira ikibazo umuti binyuze mu nzira y'amahoro. Gusa itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 risinywe na Bertrand Bisimwa, umwe mu bayobozi bayo, risaba ko uwo mutwe wagirana ibiganiro imbona nkubone n'abo bategetsi kugira ngo hashobore kwitabwa ku kibazo shingiro gitera intambara muri kariya karere. Leta ya Kongo ivuga ko idashobora kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 yita umutwe w'iterabwoba. Abajijwe niba bazagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 ku wa kane w'iki cyumweru, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Lutundula yagize ati ibyo ntibiteze kubaho. Ati ndababwiza ukuri mu izina rya guverinoma n'irya perezida wa Repubulika. M23 yavuze ko yari yahagaritse intambara mu kwezi kwa kane, ariko leta ya Kongo akaba ariyo yigabaho ibitero. Kuva icyo gihe intambara nticogora kandi M23 imaze gufata imijyi itandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 washinzwe mu mwaka 2012 ukurikira indi nyuranye yagiye ishingwa yiganjemo mu bwoko bw'abatutsi yarwanyaga ubutegetsi bwa Kongo. Yashubijwe inyuma mwaka 2013 imaze gufata igice kinini, ariko uyu mwaka yongera kwisuganya igarukana imbaraga. Impuguke za Loni zavuze ko uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda, ariko Rwanda rurabihakana. Mu Rwanda, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean-Claude na Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu Alfred Gasana bari mu karere ka Rubavu gahanura urubibi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tuyishime Gloria ari mu mujyi wa Rubavu, ndi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Gloria, wiriwe abo ba Minisitiri bombi w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano baragenzwa n'iki aho muri Rubavu?
Bari baje mu bikorwa bitandukanye hano mu karere ka Rubavu, babanje kujya mu murenge wa Busasamana, ni umurenge umwe wo mu karere ka Rubavu. Hanyuma bari baje muri gahunda z'umuganda kubera ko uwo murenge ukunze kwibasirwa n'ibiza, n'ahantu hakunze kuba imvura nyinshi n'ibiza bigiye bitandukanye, imyuzure, ibintu nk'ibyo ngibyo. So bari baje rero muri ibyo bikorwa mu kureba uko bahangana n'ikibazo cy'ibiza muri uwo murenge.
Uretse ibiza ariko, Gloria, Rubavu na karere gahana urubibe n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa intambara n'umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho. Hari indi sano uru ruzinduko rwaba rufitanye no kuza kwabo muri ako karere uretse umuganda?
Muganda nicyo cyari kibazanye, ariko na guverineri w'intara y'uburengerazuba yarahari kugira ngo harebwe uko hatezwa ibikorwa bitandukanye imbere, ibikorwa birimo ubukerarugendo, ibikorwa birimo ubworozi butandukanye, n'ibikorwa birimo guhangana n'ibyo biza bigiye bitandukanye. Ibyo bintu nabyo byaganiriweho, biri kuganirwaho, ahubwo muri aya masaha turi kuvugana, kuko habanje kuba uwo muganda mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Then bahise baza gukorana inama n'abayobozi b'uturere dutandukanye mu ntara y'Iburengerazuba kugira ngo baganire ku kibazo cy'ibiza, ku bibazo bigiye bitandukanye by'abaturage, mbese muri rusange kugira ngo umutekano urusheho kugenda neza mu ngeri zose.
Mukanya numvaga amajwi asa n'ayirangira gato hirya gato nyuma yawe, hari ibyo waba washoboye kumva bijyanye by'umwihariko n'uburyo abaturage bakwitwara cyangwa inama bagirwa ku byerekeye ibibazo by'umutekano n'intambara iri hakurya mu baturanyi?
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana yabivuzeho, kuko yavuze ko mbese yabajijwe uburyo abaturage bakwiye kwitwara muri ibi bihe, cyane cyane abaturage baturiye imipaka muri iyo mirenge ya Busasamana na Bugeshi, uko abaturage bakwiye kwitwara. Yavuze ko abaturage batakwiye gukangwa n'izo ntambara zikubera hakurya ku mupaka w'iki gihugu urinzwe cyane, kuko ntago ziri ari inzira z'abacengezi cyangwa se z'abagizi ba nabi, ngo nibakomeze bakore ibikorwa byabo by'ubworozi se by'ubucuruzi se, mbese yahumurije abaturage muri rusange.
Ubundi ibyo bikorwa yavugaga, ubundi umwuka umeze utaho ngaho muri Rubavu, urebye uko intambara irimo kuvugwa hakurya y'umupaka, hari icyahindutse ku buryo bugaragaraho ngaho muri Rubavu?
Mu mujyi wa Rubavu umutekano urarizwe. Icyo navuga ko umutekano uri stable cyangwa se umutekano ubu ngubu umeze neza nta kibazo. Gusa ntabwo abaturage kuri ubu ngubu babura kugira igihunga cyangwa se babura kugira amakenga, cyane cyane abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ntabwo babura kugira amakenga, kuko iyo bageze muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage tugenda tuganira bambwira ko bafatwa nabi cyangwa se baba barebwa nabi n'abaturage bahari muri kiriya gihugu. Gusa umutekano ho icyo navuga bimeze neza, nubwo murabizi ko ejo bundi hari umusirikare waje arasa, ariko ibyo ngibyo bimaze gusa n'ibikendereye, abaturage bamaze kubyibagirwa, urebye ubu ngubu birasanzwe n'ubuzima busanzwe.
Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndagushimiye cyane, urakomeza udukurikiranire by'iyo nkuru tuze kuyigeza ku banywanyi bacu mu makuru ya cata.
Yego, murakoze cyane Geoffrey.
Tuje mu Burundi, haraye hatangiye inama rukokoma ya gatatu igamije kwiga ibibazo biri mu mwuga w'itangazamakuru n'uburyo byakemurwa. Iyi nama ihuje abanyamakuru, abayatanga n'inzego z'ubuyobozi, iziga kandi ku buryo bwo gutangaza amakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga rya murandasi. Bimwe mu bitagenda neza muri uwo mwuga nuko byabonerwa umuti. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Thierive Ndayishimiye.
Iyo nama yari yatumiwemo abavugizi b'inzego zitandukanye za leta, abarongoye amashyirahamwe yigenga, ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru, abo mu rwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru, n'abafizi ico baterera muri ico gisata. Inama ikaba yuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Bazombanza Prosper. Umushikiranganje bujeje kumenyesha amakuru mu Burundi n'urwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru, baratunganije inama rukokoma y'abavugizi b'inzego zitandukanye, abarongoye amashyirahamwe yigenga, babura amatari b'intara, abamenyeshamakuru n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu iseminari nkuru y'Igitega. Icyatumye hategurwa iyo nama rukokoma igira gatatu n'ukurabira hamwe aho bagejeje gushyira mu ngiro ibyo abamenyeshamakuru n'abavugizi bari bishinze kurangura mu nama yaheruka mu mwaka w'2011. Nubwo bihora bishika ntibakurane neza mu mwuga wo kumenyesha amakuru, abavugizi b'inzego n'abamenyesha makuru bagwana mu nda bakaganira nk'abazinanye neza, nubwo batabicaritse hamwe mu buriro canke mu karuhuko, niho wasanga ubukeneye uwundi amwegera bakayaga nk'abavandimwe canke akamusaba inkuru ijanye n'iyo nama rukokoma kandi akayironka. Mu ijambo yashikirije Claude Bocu yaserukiye abafasha mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha amakuru, arashima ko Burundi bwateye intambwe mu kubahiriza uwo mwuga.
Il est réjouissant d'observer que le Burundi a gagné 40 positions.
Birahimbaye kubona Burundi bwarungutse ibanza 40 ku isi mu kubahiriza no guteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru muri no myaka 2 iheze. Nkuko icegeranyo cya Reporters Sans Frontières kivyerekana, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni ikintu gihambaye cyane. Icyo gituma nshimye gukeza abamenyesha amakuru batari bake babandanya gukora umwuga wabo neza, nubwo bagirwa ko iterabwoba cyangwa bagahatwa gukora ibihushanye n'ukuri, abandi ugasanga babandanya gukorana umwete kandi agashara kadashimishije. Amenyesha amakuru bomenya ariko ko ikizotuma bagumana ubwigenge mu mwuga wabo no gukorana karangamutima, niko kazotuma baronka amakuru menshi y'ukuri kandi atawegamiye yemeye mu Burundi no mu makungu.
Claude Botrou arashigikiye kandi kw'intwaro rusange inyayo idashoboka mu gihe bimenyesha makuru atabwigenge bukwiye biba bifise. Serge Banyimbe nawe yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu gitaha imico indero n'ubumenyi ku isi UNESCO, yagarutse ku civugo c'iyo nama rukokoma.
Les travaux de cette troisième édition des États généraux.
Ibikorwa vy'inama rukokomegira gatatu vyatunganijwe ku civugo cashizwe imbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ati imenyesha makuru ni karahara mu Ruganda ntibacura. Ico civugo kiragaragaza akamaro ko gutanga makuru y'ukuri agirira akamaro kanini abarundi. Ayo makuru afitiye akamaro kanini abarimyi, aborozi, abafata ingingo, abanyamitahe, kandi akabafasha gufata ingingo zibereye. Amakuru rero ategerezwa kuboneka agakingirwa uko yatohojwe.
Du peuple et du public au Burundi.
Nahimana Vestine arongoye urwego rwa leta rugenzura ibimenyesha makuru na wati inama rukokoma itunganijwe nyuma y'imyaka 10 iba kajye ko kwisuzuma ahabaye intege nke hamenyekane aho byagenze neza naho nyene hamenyekane. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Reokadinda Chaisaba mu ijambo ryiwe agaragaza icizere ko iyo nama rukokoma izotuma umwe wese atahura uruhare afise. Inama rukokoma igira gatatu ikoranije abafite ico baterera mu kumenyesha amakuru, izokwiga ingorane ziri mu mwuga wo kumenyesha amakuru, yegi kugene zotorega umuti abamenyesha amakuru n'abatanga amakuru bamenye kandi bakore ico bajejwe, bakore bisunze amategeko n'akaranga mutima. Hazokwigwa kandi ibijanye no kumenyesha amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi no kugene yogenzurwa. Mukugurura iyo nama rukokoma icegera c'umukuru w'igihugu nawe yagarutse ku bituma mu maradiyo hakogwa amakosa.
Entre 2011 et 2022 nul
nta numwe atazi ko kuva mwaka wa 2011 gushika muri 2022 hari byinshi byahindutse mu gisata cyo kumenyesha makuru. Amaradiyo n'imenyesha makuru byavutse ari byinshi kandi ataburyo bukwiye zifise. Niko guha akazi rero abashomeri batabifitiye ubumenyi n'akaranga mutima. Iyo niyo yabaye intango yo gutakaza akaranga mutima n'ubumenyi mu mwuga wo kumenyesha makuru.
Ikindi cazanya gatoti mu mwuga wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi kandi bidashobora kugenzurwa. Hari kandi n'ibimenyesha makuru byahubye bija muri politike kandi atari yo ntumbero yabyo. Iyi nama rukokoma rero niba kajyo ko kwisuzuma. Icegera c'umukuru w'igihugu aremera ko kuva muri 2015 hari byinshi byahindutse kandi leta irabishima.
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias.
Leta y'u Burundi irashima ibikorwa by'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bamwe bamwe bakora ijoro n'umutaga kugira bashikiriza Abarundi makuru yuzuye abafasha gufata ingingo nziza igana iterambere. Leta y'u Burundi irashimira kandi ibikorwa by'abamenyesha makuru mu gihe cyo kwemeza ibwirizwa shingiro muri 2018 no mu matora yo mu 2020 no mu gufasha kugwanya ikiza cya coronavirus.
Ico nico gituma leta ishigikira ibimenyesha makuru gushiraho ikigega kijejwe kubifata mu mugongo, igafungura abamenyesha makuru bari bafunzwe, igatera kama bahunze ngo bagaruke bubake igihugu cabo. Abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu nabo basabwa kudashira imbere kwiyamamaza bagatanga amakuru y'ibyaranguwe ntibahayagize imigambi. Ariko iyo nama itunganije mu gihe abamenyesha makuru bidoga ko abavugizi canke abo mu ntwaro babagore iyo babasabye makuru. Jano Wendimana Irakiza akoreye ikinyamakuru Iwacu mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'u Burundi ati kutwima makuru nibyo twamamo.
Ivyo vyama vyatubayeko na cyane cyane twebwe usanga dukorera ibinyamakuru canke amaradiyo yigenga. Icyo kibazo turakigira cyane cyane aho ugenda nko kurondera nk'umutegetsi kanaka kugira ngo inkuru yiwawe ikire inguvu, cyane cyane nk'ingorane usanga zabaye mu mihana ukangovu ti umutegetsi rekanda mazi chawe wabizi ko yumvise gukora mu radio yigenga canke mu kinyamakuru cigenga ahe nakwakira nabi nabi canke ukanamubura gose ahandi naho ugasanga n'umuntu nyagihugu asanzwe yumvise ko uri muri ayo maradio canke ikinyamakuru kitegamiye leta nk'iyi nka radio television nationale canke izindi bavuga ati izizi ziratwegamiye ugasanga uwo muntu arafise ubwoba bwuko akubwira kwishura ikimubajije akabanza kugira amakenga ati mpava nkurikirwa cyangwa ntibirekuwe cyane cyane tweho batubwira ngo ngubwo ngo muremewe
n'abatanga inkuru ngo baragira ubwoba iyo basabwe inkuru kuva muri 2015 bivuye ku byabaye hakagira abagerageza gutembagaza ubutegetsi. Prosperi Hakizimana akorera radio umuco y'Ingozi nawe nyene ati hamwe biroroha ahandi bikagorana.
Byoroha ryari? Byoroha iyo uyo muntu uri kurarondera yuko amaye ayo makuru ari umuntu mwari musanzwe muzinanye, ari umuntu canke asanzwe abamenyereye. Ariko iyo ari umuntu tuvuge wakure ujeje intwaro adasanzwe yegereye iwacu Ingozi hajya mu gisagara aho dukorera, icyo gihe ntibyoroha kuko hari nk'igihe byigeze gushika ugasanga nakavuga ati je wamenyesha makuru kanaka we sindakuzi sinzi yuko n'icyo kinyimenyesha makuru korera yuko coba ari cyo icyo gihe inkuru ugacugenda uyibuze uko
ngo hari n'abajejwe intwaro bishura abamenyesha makuru kuri telefone ko bazobaha inkuru imbona nk'ubone. Ibyo navyo bituma hari inkuru baheba kubera maradi yamwamwe atabujya afise canke zigacegwa kuko bisaba umwanya wo kuja kuvugisha urondera kw'inkuru. Mana Riyo Renine akorera Rema FM we yahisemo kuronderera inkuru ahandi kuko abavugizi bamugora.
Ubwa mbere bwobwo biragoye kuronka ababo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba ataruwa ari wese afa gutanga makuru. Hanyuma rero nabajije gutanga nya makuru si benshi ushobora kuronka, ahandavuga nko mu gipolisi mu baganga naho nyene wanashaka baba abakora ibyabo abikorera twabo canke n'aba leta nyene usanga bigoye. Araje gituma mbere wanashaka je kora horana no mu biganiro kenshi nahisise mu guza ndafata nkakora ubushakashatsi nkakoresha internet hama nkaba za bimwe n'ibindi ijya nino kubera ko iyo wizeye ngo mu biganiro zoronka abatumire biza kurangira kenshi udashobora kubaronka.
Filipo Ngendakumana we akorera ikinyamakuru cyo ku buhinga ngurukana bumenye ikiriho ati ibimenyesha makuru bifise uburyo ibikoresho n'abakozi bake kubera ubukene bubirangwamwo nico gituma rimwe na rimwe bitangaza inkuru zituzuye.
Ingorane zirashobora kuva kuri aho tuzirondera bakubwira bati ingo tuziguhe ugacusanga mu binyamakuru vyacu ntidufise abamenyesha makuru bakwiye bo kuca biruka aho bakubwiye nguje harashobora kuba ari hamwe habiri canke hatatu. Ikindi naco ugacusanga naho bafise bashaka kujayo ugacusanga ntibafise uburyo imiduga yo gushikayo muri uwo mwanya.
Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu nawe nyene aramaze kubona ko mu rwego rw'abavugizi haragahaze.
Turabizi je ndi mu bantu bakunda gutumira mu madeba mu biganiro muri leta no kuri bacita ibiganiro ivyo mubimenye ntibashita ibiganiro dusanga turiko turavuga twababaza abaje n'abizi kwashaka tubwira bati muri leta ntibigera baza niyo ubara tubuje n'utuzo tunabarondera mugabo twebwe tukumva umengo si ibintu byiza na gatoya kuko muri leta bagomba kumva yuko nabo afise iryo tege kujyo kumenyesha.
Bugaga Gabi umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzi amateka asaba abavugizi n'abamenyesha makuru kwibuka kwiyo migwi yombi ikorera Barundi.
Icyo twifuza cova muri bino biganiro byatunganijwe ngahe Gitega nuko umwe wese yogira umwitwarariko w'akazi ajejwe umunyamakuru akarondera amakuru kandi mu buryo bukurikije amategeko kugira ngo abene igihugu bashobore kuronka inkuru babifuza. Hanyuma je naje nkoze akazi kanje neza nk'umuvugizi wanyine iteka mu kwina amankengo z'amateka nta mvo nimwe yoshobora gutuma ntaronka inyishu mba umunyamakuru akeneye kuyibaza kugira ngo ayishikirize abene igihugu. Twiteze ko umwe wese mu ruhara rwiwe akuri cajejwe agikore neza udafise ubumenyi bamukarihiriza ubwenge kugira ngo ashike kuri rwa rugwero koko go kwitwa yuko ari umuntu akora umwuga kanaka umunyeshamakuru mwiza ufise akaranga mutima ku munyeshamakuru urumuvugizi umenya ko urumuvugizi kugira ngo ibyo byose byubake imitima y'abantu bakeneye kuronka inkuru z'ukuri.
Mu mashirahamwe karihiriza ubwenge abamenyeshamakuru n'abavugizi ngo barafise icizere ku bintu bigiye guhinduka baramaze gutanga inyigisho zijanye n'akazi ku buvugizi n'ukugene bashobora gutanga amakuru canke bakayashira ku mbuga z'inzego inzego canke intara bavugira gucyo urondera makuru ayaronke bitamugoye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monena kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
No, ibipapuro byanyu nyereka ko mutamba mushaka ko mvuga kangana
me madame unatumika mu police
eh uri giki wewe
mbona ufite uniform
eh ngombe ki wewe uri giki kugira umbaze ko ndi mu police cyangwa ndari mu police eh nyarutsa navuze nti ibibarangaga cyangwa ni musubira kuva ngaha eh ahubwo reka ndabereke eh ni mwagiye arahabaje eh hari umunyamahangarira
ariko se shofi habaye iki koko
Okay. Chauffeur, wewe mbona ari sawuri wa kwije byangombwa. Subira mu modoka ya ugende. Sisubira kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wo guma.
Mada ibyo byangombwa naberetse ni byange rwose kandi biruzuye n'impamo ya mungu.
Wewe ni ndiye akubwiye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza? Icara hasi kwanza. Shika hasi.
Mwambabare.
Madame pardon, hein? Client wangu ku en ordre. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapia kibaka mwacha kapita. Madame pardon, vraiment mwacha aende.
Ni wewe utanga amategeko cyangwa ni jeje? Icara hasi na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ale, wangabo. Ibyangombwa bya byose biri hehe?
Nta bindi byangombwa rwose mfite.
Ah, akazi ukora naka.
Je ndo mufundi.
Aha. None, nuhora utwara inkorofani. Sivyo?
Nyine. Yego. Ngorofani njya nyitwara.
Aha. Uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri hehe? Mpereza.
Ariko se rwose madame.
Madame ibiki? Je ndi madame wa?
Mumbabare.
Ugo uruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa ntagufise?
Nuse ko ari ibintu namenye
kuzansi. Hakaja gari dushaka ngahi wacu. Uranyumva neza? Abantu nkamwe mutakwije byangombwa, nimwe muza guteza umudugararo ngahi wacu. Turi maso, turaho tubagwanye.
Hapan. Permis en gorofani? C'est quoi ça chez elle, madame?
Pour le coup, vous avez dit que 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 vous avez dit que
vous avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous
avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
Donc nyie munajirusu tu kukuya munakia sumbo watu na kuwabize huku munabalumba ma dokima sinyazi kwake ngoi
none sho ibiri kuragira nibi
mine ndeta polisi eh comme ça batatu expliquer kama muko na droit ya kulomba watu ma dokima za ziko ngoi kidogo allo ni polisi ya Rusangi
murabura kutungwa na mwana zari ka hamagara polisi
bariru tsase Shofe bigenze bite ko bakijwe namaguru. Burye ntabwo bara abapolisi se?
Ba polisi ba wapi? Ushona ba polisi ba vile benye hamana teni forme.
Ba polisi ba banyamitwe.
Ba polisi ba kweli bana kwa pale ku respecter loi. Na hapana kukia bizyo na kusumbua watu. Ba polisi bo peke njo wanapasha kwa bana jicharger na ma sécurité ya watu. Bon, kia tujende, tujendele shetu yetu, achana na bali wamu. Izo wanizi mkwe nakimbia, ba, ananguka.
Yewe. Darusti imbut. Yewe, nungu weko.
Chariki gani yo Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatuyashoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro ni nawe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti